Mokiga niro giha ijambo abatwumviriza ngaha kuri Radio Ijwi rya Amerika twaraganiye na Professor Ivan Nezegwe ari mu ntara ya California yotubwira neza ubwa mbere na mbere ivyo yigisha ishure yigisha ko ni igisagara rimwo wabitucira ku mayange
ego murakoze ku mijambo je nitwa Ivan Nezegwe kandi ngaha San Diego muri California nigisha mu gisata c'ubutunzi cha business muri universite yitwa University of Phoenix ngaha San Diego abandi ndahamaze imyaka 9 ndahaba hano muri Amerika murakoze
twashaka muri iki kiganiro tuvuge ku vyerekeye impari yo gupingana vyari hagati y'inama nshingamateka cyane cyane ishami ry'inama nshingamateka ry'abadepute rigizwe hanini n'abarepublikan ku vyerekeye kwemeza itegeko ryugurura leta ko yari yugawe bwa byose byari byatanguriye ku vyerekeye ukwemeza itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha hamwe n'itegeko ryongereza urugero rw'amafaranga leta ya Amerika ishobora kugurana kugira irihe amadeni ya amasezerano yashyizwe ko nko ku munota wa nyuma kugira ibibazo bikomeye ntibibe ahubwo ariko ubu bwa mbere Amerika idashoboye kuriha amadeni yayo. Mwitegereje muri ngaha muri Amerika mukurikirana ivyo bibazo niki cyatumye impari zishikiyo gushikaho iryo tegeko ryemezwa rigasinywa na President Obama ku munota wa nyuma
uko mubivuze mu bisa ngaha muri Amerika ico bita balance of powers ni ukuvuga yuko inama nshingamateka inama nkenguzamateka n'umukuru w'igihugu muri Maison Blanche babwirizwa kumvikana kugira ingingo ifatwe yongereje mu ngiro iza muri demokrasi mugabo mu bisanzwe nko mu bizi ngaha muri Amerika ariko aba republicain bari benshi mu nama nshingamateka hanyuma umukuru w'igihugu akaba ari umudemokrati ni ukuvuga yuko baba bafise ivyo bapfa kuyerekeye ingingo bafata muri kino gihe rero bari bafite ingorane kuyerekeye gufata amadeni no kubandanya bishura amadeni bafise ikareka dufite amadeni menshi dufite amadeni menshi kuyerekeye abashinwa badutije amafaranga batije amafaranga Amerika kugira ibanki ibihe amadeni yayo ibandanye muri ingwano muri Pakistan hari ingwano ikiri muri Afghanistan hari abavuye mu ngwano abapasuye mu kazi ibyo byose bigatuma Amerika iguma igurana amafaranga kugira ibandanye ikora muri leta ubu rero muri izo ngorane bari bafise hari abakozi benshi ba leta bari bavuye uko bateze gutaha ahagarika akazi ni iminsi 16 nk'uko babivuze iminsi 16 twari tumaze leta yarahagaritse gukora Amerika yonyine yabuze imiliyarado 16 z'amadolari twavuga ko ari amafaranga menshi byagize ingaruka nyinshi cyane ku byerekeye ubutunzi eka no ku isi yose si ukuvuga ko ari Amerika gusa ivyo bintu bizogira ingaruka mbi gose
turi kumwe ngaha kandi n'umushinga ntaheze none cyanzi muhinga mpanuzo jamba ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere tukaba turiko tuvuga kuri ibi bibazo vyari bimaze iminsi hari impari hagati y'inama nshingamateka igizwe hanini n'abarepublikan n'ibiro vya President Obama ku vyerekeye ukwemeza itegeko rigenga amafaranga leta ya Amerika ikoresha n'itegeko rijejwe kongereza urugero rw'amafaranga ishobora kugurana kuri rihe amadeni yabo izo mpari zikaba zakomeye mu byatumye imirimo imwe imwe ya leta yugagwa mu kiringo cy'iminsi 16 iryo tegeko rikaba ryemejwe rigategwa kw'igikumu na President Obama ku munota wa nyuma mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu umushinga naheze none cyanze mukurikirana ibibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere ku isi mwitegereje izo mpari za Amerika mubona hari ingaruka byagize kugene Amerika ibonwa mu makungu ku isi mwe muri nko mu gihugu cya Canada muri muri Canada babikurikiranye gute
ndibaza ko abanyamerika kandi babategetse uko ni babategeka Amerika uretse na Amerika nibo bafise ububasha bukomeye simvuze ko ari babategeka isi ariko ku isi nta gihugu kinganya ubukomezi n'ijunja n'ijambo nka Amerika barusha ibindi itunga nibo ba mbere barusha ibindi ijambo niko vyahora barusha ibindi igihagararo niko vyahora ariko abanyamerika baraye bibagiye ko aribo bafise ijunja n'ijambo birengeye ivy'ibindi bihugu baravyibagiye kandi vyibagirwa n'abahora bavyibuka erega umwera iyo uvuye ubukuru ukwira hose abanyamerika iryo jambo ry'abasokuru b'abarundi bararyibagiye kandi ni wabo ega abasokuru ni bamwe bategerezwa ko babakiriye umugani umeze nk'uwo umweru uvuye ubukuru kwira hose ni kuvuga ni uko abanyamerika botegerejwe ku kubona igihagararo cyabo kubona bahagarika ubuzima bw'igihugu ukubona baja mu tundu twintica ndikize bagahagarika ubuzima bw'igihugu cyabo igihugu cyabo ntikimeze nka bwa burepubulika bwa burebure bundi bushobora kuzimangana cyangwa bukahagarara ntacyo bitwaye ku isi ariko Amerika ihagaze mu kuvuga itunga ry'isi imigenderanire ya ekonomi y'isi ibidandazwa by'isi ku isi yose nzima ico bihagarara Amerika iriko iriyonona kandi bivuye ku bategetsi babo demokarasi y'abanyamerika yari kirangiranwa bariko barayikoresha ukuntu gucuritse bariko barasoma demokarasi yabo ukuntu gucuritse kandi bivuye imuhira yewe babanka mwabo babaho
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turi kumwe na Professor Ivan Tuneze gwigisha ibijanye n'amafaranga n'iterambere kuri Kaminuza ya Phoenix ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe kandi n'umushinga ntaze none cyanze muhinga mpanuzo ajambo ku bibazo byereke butunzi n'iterambere turi ko tuvuga ku mpari za zimaze iminsi ngaha muri Amerika mu byatumye n'ibikorwa bimwe vyugara vya leta kubijanye no kwemeza itegeko rigenga amafaranga leta ya Amerika ikoresha n'urugero rw'amafaranga Amerika ishobora kugurana kugira irihe amadeni yayo izo mpari zikaba zashitse no ku munota wa nyuma mu byatumye hari abantu bagira ubwoba ko mu bwari kuba ubwa mbere Amerika yabi igiye kutariha amadeni yayo mu byari kugira ingaruka zikomeye cyane ku butunzi ku isi tugaruke kuri Professor Ivan Nezegwe abo mu mugambwe wa Republika baravuga ngo sijya mbere ngo imirimo ya Amerika imwe yugara ngo bamwe cyane cyane abintagondwa mu gisata cy'intagondwa mu mugambwe wa Republika bo bita Tea Party bavuga ko ngo naho Amerika yotemba mu manga mu kutashobora kuriha amadeni yayo ngo isi ntiyoba ngo yubamye abantu nkabo biyumvira gutyo mubona akagwe kabo kazokumigwa mu minsi iri imbere ubu ibyo bari barondeye batashobe kubishyika ko canke niyo bagira uruhara kurushiza ko vyaribonekeje ko bagize uruhara rukomeye cyane mu nama nshingamateka aho n'umukuru wayo John Banner vyamunanira ingene ashobora gufata ingingo agafata ingingo buno nyina akahisubira ko kubera kubatinya n'ukugene bakurikana inyungu zabo n'amatora yimirije mu mwakuzi mubona n'ubu naho ico kibazo kihavuye mu nzira ni cy'umwanya muto kuko bashizeho amafaranga leta izokoresha gushika mu kwezi kwa mbere k'umwakuza no kongereza urugero rw'amafaranga leta ishobora kugurana kugira iriha amadeni yayo gushika mu kwa mbere mbona izo mpari zizosubira bikatuma ibindi bibazo bibacanke bagondotse
mu bisanzwe jewe niyaza yuko nakumure bara tuvuga ubonye ingwara ubwizo kwitorera umushoboye kwitorera umuti n'uyitorera umuti hagufufaza ubwo yuko ibintu baraye bakoze no munsi ni byiza twihaye ayandi mezi atatu ane ariko iyo ngorane izokwamaho gushika bayitorera umuti iyo ngorane yo kugurana amafaranga yo kuguma muri deficit gushika bazoyitorera umuti izokwamaho rero muri mu kwezi kwa mbere uzoshura muri zimbane nyene muri ngorane nyene zo kuvikana gushika babitorera umuti bakagira bati deficite tuzoyipoza neza gutya tutongere z'amafaranga gutya twongere tugabanye ayo tudepansa gutya badotore izo mpari izokwamaho no muri janvier mu kwezi kwa mbere uzosanga biyongera neza atatu ane hanyuma byongere bigaruke mu kwezi kwa gatanu mu bisanzwe babwiza gutorera ingorane kuntu badepansa amafaranga menshi kurusha ayo binjiza iyo bituma bajya deficite abarepublike rero barafise akagwi nk'uko babivuze kati pori bagira bati naho ureka Amerika ihagarara nta kundi ariko sibwo ko atakundi Amerika ihagaze ubudandaji ku isi itahe y'Abanyamerika itahe y'Abanyaburaya bahora bagira ubudandaji na Amerika ibyo byose birahagarara Abashinwa n'Abayapani bahora bafise imitahe ngaha muri Amerika bakagira bati turayikuyeyo ibyo byose birahagarara ibyo ngo bita todente ngaha mu Etats-Unis muri Amerika kunguka banki abatwese ku badandaji abadandaji bakagabanya ubudandaji ibyo byose birahagarara kuko ko takundi iyo tipori naho ivuga ati reka tubire nta kundi dutorera umuti ingorane ubwizo kwitorera umuti iyo ngorane ariko ukabigira mu rugero rwiza Amerika ntiyahagarare ibyo ni ukuvuga ngaha
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ni ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Professor Ivan Nezegwe yigisha ibyerekeye amafaranga n'imirimo ijanye n'ibyerekeye amafaranga n'ubudandaji ku isi kuri Université ya Phoenix ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi n'umushinga ndaheze none cyahenzi umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere. Turi kumwe kandi n'umuyabaga ari i Burundi akurikirana ibibazo nk'ibi, yitwa Jidas yihundi mpundu. Jidas, imbere ko tubandanya wumvirije ibyo abatumire banje bariko ravuga kuri iki kibazo twariko turavuga, ara akabazo wobabaza?
Ego murakoze, ndafisa akabazo kamwe. Ego nari nifuza kumenya mfatiye ku imaze iminsi bivuga mu maradiyo, abantu benshi bamaze iminsi bafise ubwoba ko ubyosha gushika hamwe igihugu gikomeye nka Amerika ku isi mu by'ubutunzi imbere hamwe byoshika kigatembagara byogenda gute, ukabona ko abantu bafise ubwoba. Twarumvise kandi mu maradiyo umupfasoni Christine Lagarde alongoye ikigega mpuzamakungu FMI amenyesha yuko arazi ingene ibintu biko biragenda byoshobora gushika, ugasanga hamwe batoshobora kumvikana ku ry'amafaranga, wosanga habaye ingorane zingana n'izabaye muri 2008. Ee, nashaka kubaza mbe burya ko aba republicain aribo badadika cyane bakanka ko ibintu bitera imbere, mbe ubwo bafise inyungu iyihe bariya politike cyangwa iy'iby'ubutunzi yotuma banka ko ibintu bitera bije imbere bakadadika gose, mbe burya niyihe inyungu bafisemo mu kubyanka? Ni akabazo kanje.
Professor Ivan, umushobora kwishyura?
Urakoze cyane, akora akabazo keza. Mu bisanzwe aba republikani bagendera inyungu zabo zo kubwira bati tugabanye amafaranga dukoresha. Nk'ubu muri iyi minsi yahera bagira bati mu kugabanya amafaranga dukoresha nimukuremo rya proje ya Obama yo kuzana assurance bita Obamacare, izo twara amafaranga menshi mu bisanzwe. Mugabo abademokrati nabo bakadadaza bakavuga ati no, ni ibintu twazanye tugeze kwishyiraho birafise ibyiza, hari abanyamerika miliyoni 30 bazohava baca baronka assurance itwara izo bivyiza. Abashyitsi nabo bakadadaza nabo nyene mu byaha bakavuga ati tubwira budget ibigega ari abagende tuzogabanya amafaranga dukoresha nimubikuremo. Inyungu yabo rero si inyungu yo kuvuga bati tuzotsinda amafaranga nk'aya cankaya, n'ibyiyumviro byabo byo kuvuga ati ibi tubikuremo tugabanye toutes les dépenses il faut, hanyuma turabe ingene tuzoshobora kugabanya iyi deficit tureke kubandanya tugurana amafaranga tugeta. Abademokrata nabo bakanana naho ingorane yavuye mu minsi yahera, reka n'ubu tuzoguma muri iyo ngorane no mu kwezi kwa mbere bizokwama bizogarukaho.
Umushinga ndaze none cyane nzara ko mwokongera ko
ego icyo kibazo abajije ati mbega abo ba republika inyungu yabo niyihe mu gihe bazingamitse itunga rya Amerika n'isi yose? Yewe, kugira ngo umuntu azingame ku rugo rwiwe atume urugo rwiwe ruzingama n'ikigega ciwe n'imirima yiwe n'inka ziwe byose bikazingama, inyungu afise niyi? Nta nyungu afise. Kandi kibabaje nuko ariwe yahora arakarurero k'isi yose. None rero ikiri kiruta ikindi suko abo kandi aribo bene imarika nibo bari bakwiye kuja imbere bakabona bakumva ahari neza y'abanyamerika bose. Ariko ivyo ndibavyerekwa bashaka ko ineza ya Amerika yoba ubwa mbere na mbere ineza yabo, nico kibi. Kandi ico kiyumviro cyabo nico catumye Amerika izingama, kandi n'ubu ntibarakira. Enda baha karorero Canada, tubona ko babana, tubona ko bahana amarembo. Canada ifise politiki atahihuriye n'iyo muri Amerika, kandi arababanyi, kandi basangiye irembo ngira ngo n'imihoro itari miki. Muri Canada bose bafise imiti ya gusa, abaganga n'imiti n'ivya gusa. Canada itunga ryayo ntirirazingama kubera icyo, ahubwo Canada ibindi biri mu ngorane zititurwa. Uno munsi Canada niyo ibaha ibagurana kandi ikabandanya itera imbere. Abanyamerika ntibarumva kwa mwurahira kuri Canada no kuri ya bihugu cyo muri Scandinavia. Ego niko ejo bundi hagize akantu gatirigana muri buri ya bihugu byo muri Scandinavia ariko biri ya bihugu na Canada ariko ivyo bihugu ibizingama itunga ryabo ndiritituka kubera ko umuntu wese avurwa akavurwa kubuntu n'inyambukira ikaza ikavurwa kubuntu itunga rya Canada ntirigabanuka kubera icyo ahubwo iraduga kubera ko abantu bose bafise ivyibanze vyankenerwa muri Canada. Amerika nishobora kurangira kuri uwo muntu umubanyi bari mu kabi ibiriko birashika ku isi babibona.
Kubari ko baratwumviriza aha ni radio Ijwi rya Amerika turiko duvuga ku kiganiro gihijambo abatwumviriza tuvuga ku mpari za zimaze imisi muri Amerika ku vyerekeye kwemeza itegeko ritegekanya amafaranga leta ikoresha hamwe no kongereza urugero rw'amafaranga leta ya Amerika ishobora kugurana kugirira iha madeni ifitiye abandi. Tugaruke kuri ibibazo by'amadeni Professor Ivan Ezegwe abantu benshi baribaza nk'abatavyumva neza nagaha muri Amerika sino hanze gusa ingene Amerika yashitse ahigira amadeni y'umurengera ubu ari mu minwe y'ibihugu nk'Ubushinwa n'Ubuyapani ari mu bihugu byari bifite ubwoba cyane byari bifite amakenga n'impungenge cyane ko Amerika yagushobora kutashobora kuriha amadeni yayo. Mwe mwakurikiranye ibibazo byerekeye amafaranga byabashikiye gute kugira abashike ku rugero rungana iyo rw'amatrillions n'amatrillions sinzi nkene umuntu yokivuga mu Kirundi.
Nibintu bimaze igihe n'ingwara imaze igihe yo kuguma bagurana amafaranga bwa mbere hariho abapasura benshi mu kazi babwirizwa kuguma baronka retete zabo hanyuma murabona ibigorane twagiyemo za crise financiere zo mu 2008 Amerika yarinze kugira bimwe twita stimulus no kuvuga leta igashira imitahe mu banyagihugu mu gutanga amafaranga mu tax rebates hanyuma bakakora amabarabara sinzi ko mubyibuka barishe hafi miliyari 180 muri iyo proje hanyuma hakabaho n'ingwano yo muri Iraki yatwaye amafaranga menshi ingwano yo muri Afghanistan icyarimo amafaranga menshi amamiliyardo buri mwaka. Ayo mafaranga rero ntaho bayinjiza ni ukuvuga ko barinda kuyagurana abayapani n'abashinwa bakaba barashize imitahe myinshi ngaha muri Amerika. Iyo mitahe rero kugurana amafaranga Amerika igumiriha entere ikabandanya gutyo na gutyo buri mwaka babandanya bagurana amafaranga ivyo rero bigoma biduga ubu rero tukaba tugeze nk'uko wabivuze ku matrillion 16 da deficit kandi rero nk'uko bashinze no kishinisha yabivuze ntaho tubona tuzoshobora gukiza iyo ngwara vuba. Rero akaba ari ibintu biteye ubwoba kubona Amerika uravye ububasha bwayo uravye ubutunzi bwayo idashoboye gutorera umuti izo ngorane.
Nawe mushinga ntaheze none cyenzi muravye Amerika nkuko twari ko turabivuga barafise ukuntu harimwo bamwe babona ko bafise uruhara gukuba kizigenza kuje imbere y'abandi ku isi kubera karorero abandi kubera ubukomezi bwabo ubasha bwabo haba mu bya gisirikare bya politike n'ivy'amafaranga n'ubutunzi abandi ugasanga bagomba gusubira kwikwegera ko no kuguma novuga mu muri kwa yabo bakabona kwa makunga tacababariye ibibazo byabari byabo izo nyifato zibiri mubibona gute niho urugamba ruri harababona kure babona ko ubu nk'ubutunzi bwose bufatanye ku isi n'abandi babona ko ibyo bakora byose nk'abanye politike twako turavuga nk'abashinga mateka ariko baratera ivyo bibazo babona bo bavuga ko ibibera handi cyangwa ivyo amakunga biyumvira ko atari kibazo cyabo mubona iyo migwi ibiri ari uwuhe mubona uzoruhurira gutsinda na murabona ko abo bateri ivyo bibazo batazotera bakomera
jewe uko mbona ahubwo jewe kibindera ubwoba jewe nakurikiranye nkurikirana kandi ibi birekeye iterambere ry'ibihugu ikintera ubwoba no kubona abahora bayereka inzira abandi ikimuri cyabo cyazimye ubu mu 1928 aho isi yose itunga ryabo ryahagarara rikamera nkiriri mu ngorane zidasanzwe habonetse umuntu witwa Keynes w'umwongereza arereka inzira ibihugu vyocamwo kugira ngo bave muri izo ngorane ariko uno munsi naho hariho agashimwe gatangwa ku bantu bazobereye mu vyerekeye itunga ry'igihugu n'ingene boriteza imbere ningene ryozamuka n'ingoga naho biri gutyo uno munsi ari Amerika ari Uburaya arubu shinwa agihugu gifise inyishu yitunga ryisi aho rigeze uno munsi abo bantu bo muri Amerika batabibona ko bari mu ngorane zidasanzwe ariko barate igihugu cyabo mu manga ariko yemwe ukubona abo binuba binuba kakanuka ariyo basigaye babagurana bera nacyo bibabwira isi yarahindutse yarabahindukanye nibisubireko basubire bavugane n'ibindi bihugu bahamagaze amakungu isi ikorane mpuza makungu rya New York ije imbere ifata ingingo yo guhamagaza inama kaminuza yerekeye ukuntu itunga ry'isi ryotunganywa kandi ingene ryogabanganwa itunga ry'isi ririko rirazama kandi bizohava bizana bikurura akarambaraye kubera abategetsi abarongozi nkaba bari harya a muri Amerika ntibabibona ntibabyumva kandi aribo bobibonye ubwa mbere isi irahanzwe kandi ihanzwe abayirongoye batumva batabona ibiriko biraba ibyo bintu birakomeye rwose nyabura isi nihaguruke isemerere hahamagarwe inama kaminuza y'isi yose itegeka ingene ubutunzi bw'isi bworoshyirwa mu ngiro n'ingene bwogaburwa ivyohinduka kugira ngo isi ntitwubameko ko muri Amerika bigetse aho bihagarara Amerika erega Amerika si ya Repubulika muri Gondwana
kwereko baratwumviriza turiko tubashikize ikiganiro gihijamba batwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turi kumwe na Professeur Ivan Nezegwe yigisha ivyerekeye amafaranga n'ivyerekeye imirimo ijanye n'ubudandaji mu makungu. Professeur Ivan Nezegwe akaba yigisha kuri University of Phoenix nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi n'umushingantahize none cyenzi muhinga mpanuza jambo kubibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere ari muri Canada. Turi kumwe kandi ngaha ku telefone na Gildas Yihunde Mpundu kurikirana ibi bibazo. Twashaka Gildas nimba arakandika bazo mushobora kubaza cyane cyane nka Professeur Ivan ahava agenda umwanya uri kumubana muto arakabazo mwogenda mumubajije.
Ego narimfisa kandi kabazo turaje ingorane ya Amerika ifise mw'iminsi turaje nk'abantu bashomereye bashika ibihumbi amajana munani gushika ku isaha hama tukabona ko Amerika ifise amadeni yababa imiliyari y'ibihumbi 17 z'amadolari hama jene ko ndiyumvira ikintu gituma Amerika ihitamwo kuja gusaba amadeni kandi hari inkuru zivuga yuko yobifise ubutunzi bwa ressources naturelles nk'ibitoro ibintu by'ubutare bya biri munsi y'isi yabo ngo bitari bike bikwiye mbe burya ni kubera iki batuhitamo kwexploita ubwo butunzi afise dans le sous-sol iwabo gusumba kuja gusaba amadeni niyo kesi yanjye nari mfise.
Okay Professeur Ivan
kubona akabazo keza mu bisanzwe ni position iri strategique bashatse gufata kuva kera ibitoro birahari ariko bahisemo kubandanya bagura ibitoro hanze muri Venezuela muri Aziya niyo bakora ibitoro iyi ni position strategique mu bisanzwe ingorane yo kugurana singorane ya leta yonyine uravye neza n'ubutunzi nka muri Amerika sanswe bihagaze ku madeni abagwiza tunga benshi bakoreye ku madeni ugasanga bari abakozi babo bafasha amadeni bakabandanya bakora madeni rimwe na rimwe birafasha ariko ugasanga ubu ubutunzi butifashe neza ugasanga abagwiza tunga ntibashobora kubandanya babona izo ngorane ngo bongere batanga akazi gakwiriye hanyuma badatanga akazi gakwiriye ugasanga abantu benshi bashomereye nk'ubu abashomereye rero badashobora ubuzima busanzwe ngo bagure ibintu ugasanga ubutunzi niho buhagaze naho rero Amerika ifiriye ku byerekeye ubutunzi nk'uko nabivuze nta ngorane itagira umuti ariko umuti no kuwurondera buhoro buhoro ukawurondera kandi uravye ingaruka zizogira ku isi yose ingaruka ku butunzi ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu bose nshatse kuvuga ariko position strategique gusa ressources naturelles bazifite ariko bahisemo kuraza hanze mbere yuko bakoresha ibyabo.
Muri make imbere ko mugenda Professeur mwe kubibereke mubona n'ikihe cyo gukorwa kugira ngo ibibazo nk'ibyo vya deficit bishobore kugabanuka ku byerekeye Amerika mwari kumuratanga impamvu umuntu aretse ibyo abanyepolitike bavuga hangaha nabandi ku ruhande rwanyu mwe mukurikirana ibyo bibazo mubona niki nyamukuru cokorwa kugira bagerageze gupunguza kubiheza bizofata igihe ndushaka ideni nkizo na deficit ingana gute ngo ishobore kugabanuka mu munsi umwe cyanke umwaka umwe cyanke imyaka 5
bizova ku bintu bibiri bisanzwe no kugabanya amadepense bakora bakagabanya urumba abona nk'ingwano ya Afghanistan niyahera mu bisanzwe bitwa ko bizohera mu mwaka uri imbere mwaka uza 2014 amafaranga badepense muri Afghanistan amafaranga menshi baradepense hafi miliyardo kwezi kuguma nabo basoda benshi hariya usibye amadepense bakagwiza umwimbu mu byo bakora bakagwiza umwimbu ngaha muri Amerika bakagwiza umwimbu n'amashirahamwe aja kugishahe ibindi bihugu ivyo rero bikazoba ibintu bibiri bizofasha gose gira deficit yabanuke mugabo bizofata igihe nk'uko bivuze miliyardo amatrillion 16 bizofata hafi nk'imyaka 2025 uravye neza kugira iyo ngorane ishobora gutorega umuntu
muri make mushinga ntahe zeno ni cyanze imbere ko turangiza ikiganiro nko mu munota umwe arashko mwo kongera ko cyane intererano cyane ikindi mwovuga
cyo novuga nuko Amerika ubwa mbere kintu cy'ambere bokora ikiri mu rwego rwa ekonomi icyambere bokora nuko bobona kibabona erika abantu niko bimeze abaromani bari bakomeye nabo nkuko ariko icyabashenye nuko batabonye ibiriko biraza kandi bigaragara mugani wa wawundi ibihugu birashika ahantu abantu bagatunganirwa kugeza aho batumva batabona abo bantu ariko barazirika Barack Obama ariko arabereka inzira y'ubukiriro bakamuzirika ku kazi bagira ngo ariko baronononera Barack Obama Barack Obama ariko baramwononera ariko baronononera Amerika Barack Obama ariko atora amajwi muri Amerika ariko bo bariko baratakaza amajwi muri Amerika no mu bindi bihugu nibari bakwiye kubanza kugorora mu mutwe wabo hanyuma ikindi bokora ni cyo professeur Iva avuze bakagabanya ako kayabagu kinyungu cyane cyane akayabagu kikwegera ko reka n'abandi barashaka inyungu noneho basigaye bagurana mu makungu kandi mu bakeba babo aho ni wagoye kandi Amerika itihanuye bivuye imu iri wabo nubundi isi yimirije iminsi itari myiza fuza ko abanyamerika bokwikosora bakabona ibintu bishasha biriho bakabyumva hanyuma bakemera n'abandi bakabakebura
murakoze cyane yari professeur Ivan Neze yigisha ibyerekeye amafaranga ibijyanye n'imirimo y'ubudandaje mu makungu yigisha kuri Université ya Phoenix nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari kumwe kandi n'umushinga ntahe zeno ni cyanze umuhinga mpanunzwe jambo ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere ari muri Canada hamwe na Gildas Yihundi Mpundu ari ibujumbura akurikiranira hafi ibibazo nk'ibi twari ko turaganira kuvidere kimpari zari zimaze iminsi hagati y'abari mu nama nshinga mateka n'ibiro vya president Barack Obama ngaha muri Amerika kuvyerekeye gushiraho itegeko ritegekanya amafaranga leta ikoresha n'itegeko ryongereza urugero rw'amafaranga leta ya Amerika itegerezwa kugurana kugirire amadeni yayo turabashimiye cyane kuri igane murakoze mwese
murakoze
kiramahoro